mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri Komena Joy Diane nahazwe ndongoye amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru zigize ivyo biganiro n'amakuru. Ishirahamwe rihurikiye mw'abanyamwema mu Burundi rivuga ko mu biharuro byafise vyerekana ko 50% vy'abanyamwema muri ico gihugu bacira ivyigwa vyabo hagati.
Usanga tuva mu miryango idafise amikoro, kaca usanga ntidushoboye kuronka amaruri canke hariho n'amavuta dushobora kwisiga, usanga twayabuze tukaca duheba n'amashuri ku bwinshi.
Uwo ni umwe muri banyamwema aba mu ntara ya Kayanza mu gihugu c'u Burundi adondagura zimwe mu mvo zituma baheba amashure. Turabigaruka ko handi hato hagati aho tukiri mu vy'u Burundi abanyepolitiki 8 bahunze igihugu batavuga rumwe na leta bashize habona urwandiko biyamiriza amatora yimirije bakongera bagatera ivyatsi abifuza guhunguka. Ni mukanya isase turabigaruka ko. Ariko imbere kuja kwidonido ya makuru nce ku masonga n'andi ndabafitiye ntarinze kubabwira mbanze ndababwire muri make ko ejaho bukera inama y'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi zwi ku izina rya G7 itangura mu Bufaransa. Perezida wa Ufaransa Emmanuel Macron yavuze ko ari inama yipfuza ko ishimikira mbere na mbere ku kibazo c'imiriro iri kwiratongora amashamba ya Amazon turi mu gihugu ca Brésil. Ico kibazo rero Macron arifuza cane ko co yagwa ko. Macron ku ejo kwa kane akoresheje ubutumwa bwiwe bwa Twitter yagize ati inzu yacu iri kwirasha, yongera ati ishamba rizana imvura amahegitari amahahatanga 20% y'imwe mu yisi yacu riko ryaka umuriro na kaga ko ku rwego rw'amakungu. Umunyamabanga mukuru ishamwe mpuzamakungu ONU ku ruhande rw'iwe Antonio Guterres avuga ko bimuteye impungenge kandi agasaba amakungu kugira ico akora cihuta co gukingira iryo shamba rya Amazon. Abajeje gukingira bidukikije muri ico gihugu batishavu kuri perezida wa Brésil bavuga ko yarekuriye abarimyi hamwe n'abandi barakora ibikorwa bitandukanye vyatumye duka umuriro muri iryo shamba. Igihugu ca Korea ya ruguru kiragabisha leta z'ume za Amerika ko citeguye kuganira canke gutana mu mitwe ndetse kigashobora no kubangamira Amerika ibihe birebire biri imbere. Mu ijambo yashikirije umushikiranganji wa Korea ya ruguru ajeje imigenderanire Ri Yong-ho yavuze ko ari nkamwe Amerika yohirahira igafatira ibihano igihugu ciwe ibintu bishobora kuba bibi gusumba. Abasesangura politike ku rwego mpuzamakungu basanga ino gasopo ya Korea ya ruguru ari ikimenyetso nta musiga cuko ico gihugu kitarota gisubira mu biganiro na Amerika. Ni mu gihe abategetsi ba Korea ya ruguru bari batangaje ko bashobora gusubira muri ivyo biganiro inyuma y'imyimenyerezo ya gisirikare ya Amerika na Korea y'Epfo bitegekanije ko izosozegwa muri inondwi. Leta z'ume za Amerika hamwe n'abatalibani bo muri Afghanistan basubiye mu biganiro vy'amahoro muri Qatar kugira ngo barabe ko boshika ku masezerano ashobora kuzorangiza intambara ya gisirikare ndende Amerika yinjiyemwo. Ibiganiro vyo ku ncuro y'icenda vyaraye bitanguriye i Doha ku murwa mukuru wa Qatar vyitezwemo amasezerano arindiriwe igihe kirekire hagati y'izo mpande zibiri. N'ibiganiro vyongeye gutangura inyuma y'umunsi umwe abatalibani mu buraruko bwa Afghanistan bishe abasirikare babiri ba Leta z'Ubumwe za Amerika bashikanye ku basirikare 14 bamaze bashikanye ku bace bishe ibitigiri bice bija ku basirikare 14 bamaze kwicigwayo kuva mu mwaka wa 2018 mu gihe amasezerano yoshigwa ko Amerika yoca itangaza ikirangamisi cyo gukura abasirikare mvamakungu irongoye muri Afghanistan. Ku rundi ruhande abatalibani bazoca batanga ivyemeza ko batazosubira kwemerera abakora iterabwoba gukoresha ubutaka bwa Afghanistan mu kugaba ibitero mu bindi bihugu. Radio ijwi rya Amerika mukunda isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 kuba twumva muri mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri meteo 45, 31 na 41 ku mugoroba kugira ngo mutwumve muja kuri meteo 19 na 22 ahandi mutwumvira ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook ni VOA radio yacu.
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongerinda bahika z'abanyepolitiki 8 bahuza igihugu batavuga rumwe na leta bashize ahabona leta y'u Burundi bashize ahabona urwandiko biyamiriza amatora yimirije nabo tahuka kuyitaba. Mukanya turagaruka kuyiririyo nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru mu gihugu cy'u Rwanda, ariko tubanze tubabwire ko haheze iminsi mike leta y'ico gihugu leta y'u Rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muzi RCR bashize imikono ku masezerano agamije kubonera ubwisunga ne mu kwivuza mituelle de santé impunzi ziba mu bisagara n'ahandi hanze y'ikambi. Kugeza ubu izo mpunzi zigera ku 13. Mu kiganiro cihariye bwana Olivier Kayumba umunyamabanga uhoraho muri ministère iraba ibikorwa by'ubutabazi minema yahije ya Amerika yemeje ko izo mpunzi zizotangura kwivuza muri kuno kwezi kwa 9 buca dutangura. Mugenzi wa Eric Bagira Ubusa yatanguye amubaza imvano y'ubwisu ngane mu kwivutsa
muri 2016 leta y'u Rwanda yo yemeye ibintu bine. Muri ibyo bine icya kane nuko impunzi zishora kuvuzwa muri gahunda y'ubuvuzi rusange leta ifite. Twatangiye rero ibiganiro ushobora kwibaza impamvu byatinze imyaka 3 nuko twagombaga no gukora ibarura tukamenya neza impunzi dufite mu Rwanda zituye mu nkambi n'izidatuye mu nkambi. Izo gahunda zose hagati mu mwaka twarazirangije, ubwo hagati aho tugakomeza tuvugana na UNHCR inahangaha ndetse na RSSB ifite inshingano zo ku za mutuelle de santé twemeranya uko bigomba gukorwa. Ubu dufite amasezerano mu gihe impunzi zikiri inahangaha zizakomeza ziri muri iyo gahunda ya mituelle de santé. Ni hagira ikindi hagati aho ngaho nko mu myaka 2-3 tukahindura uko tubifata uko tubyumva, ubwo bizagenda n'ibyo. Ariko gahunda yo kuvuza impunzi cyangwa se kuzishyira muri gahunda ya leta y'ubwisungane mu buvuzi muri rusange irakomeza kugeza igihe tuzabihindurira, ariko nuko nguko bimeze.
Mbere byivuzaga bate?
Ubundi bivuzaga bonyine. HCR yavuzaga abana hagati y'imyaka ya umwana avutse kugera ku myaka 5 n'abakuze kuva ku myaka 60 bakavuzwa na HCR hano mu mujyi wa Kigali, Huye, cyane cyane niyo mijyi minini ifite impunzi.
Ubwisungane mu kwivuza ku mpunzi ziri hanze y'inkambi twavuga mu buryo bw'imibare ko burareba abantu bangahe?
Ubu imibare dufite ni 13,000 na 800, hafi 14,000. Muri abo ngabo impunzi ziba mu mujyi ni 12,000, hanyuma ikindi 1,000 na hafi na 800 abanyeshuri babarizwa mu nkambi ariko biga mu mashuri hanze y'inkambi, amashuri abacumbikiye bita boarding school. Abo ngabo kubera ko badashobora gusubira inyuma ngo bajye kwivuza mu nkambi aho bari centre de santé cyangwa ikigo nderabuzima kiri hafi nicyo kizajya kibavura.
Bizatangira gushyirwa mu bikorwa ryari?
Gushyirwa mu bikorwa ubundi byakabaye byaratangiye, ariko byose ntibiratungana neza, ariko turagereranya yuko byakabaye bitangira neza no kwazi kwa 9.
Niba mbumva neza ubu bwisungane mu kwivuza burafasha impunzi, ariko se indwara za zindi zikomeye zitabasha kuvurwa na mituelle zo mwazitekerejeho?
Ntabwo dufata impunzi nk'igice kiri ku ruhande. Nibyo ni impunzi, ariko turabafata nk'abantu. No mu Rwanda dufite abantu bafite indwara zikomeye. Uburyo mituelle ibikora nabo nuko nguko, ntabwo tubatandukanye kubera ko ari impunzi.
Ubundi mituelle de santé cyangwa se ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda buzwi mu byiciro turi ku Banyarwanda, abo bo mwabatangiye mushingiye ku iki?
Abo ngabo ntabwo bari mu byiciro by'ubudehe. Abo nabo twabafashe nk'umwihariko bishyurirwa ibihumbi birindwi buri muntu.
Umuntu ufite ubwisungane mu kwivuza w'impunzi, uruhare rwe n'uruhe none?
Uruhare rwe ni nk'uruhare rw'abandi bose batari muri kategori ya mbere n'iya kabiri, bariya bari muri kategori ya gatatu n'iya kane bishyura 10% ibyo bita ticket moderateur, niyo bishyura isanzwe n'abandi bose.
Ubwo 10% azajya ayishyura agiye kwivuza?
Yego. Kugeza ubu ni uko leta ibiteganya, kandi ntiturabona ko byananiranye, turumva ari ikintu cyiza ku buzima bw'impunzi hano. N'impamvu tunabigiramo uruhare cyangwa se tukanabigiramo kubishishikariza leta kugira ngo ibyemere, n'uko leta y'u Rwanda izi neza uko impunzi zibayeho. Abanyarwanda benshi baba muri iki gihugu, benshi babaye impunzi, ubuzima babayemo hanze y'igihugu, mu mashyamba hirya no hino, birumvikana ukuntu umuntu abayeho. Iyo wabonye umuntu kugana agushakaho ubuhungiro, ukareba ubuzima bwe, kibuka ubuzima impunzi zibamo hanze, nshoboye kubafasha kuri ibi ngibi byabagirira akamaro. Nuko tubyumva nka leta y'u Rwanda.
Turabashimye ku kiganiro tugiranye kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Bwana Olivier Kayumba ni umunyamabanga uhoraho muri Ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA mu gihugu cy'u Rwanda, yaganira na mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Iby'impunzi turaza kubigaruka ko mu gice cya kabiri cya kino kiganiro, ariko tubanze tugaruke kuri ya nkuru nari nabemereye ya politike mu Burundi. Abanyepolitiki 8 bahunze igihugu batavuga rumwe na leta, bashize ahabona urwandiko biyamiriza amatora yimirije n'abotahuka kwitabira. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru i Kigali, ariko aradukurikiranira ino nkuru. Pierre Claver, amahoro ngaho Kigali.
Amahoro neza Diane, nina azina bariko batsumbiza bose.
Ego, abo banyepolitiki ni bande, bavuga iki muri ico cegeranyo cabo?
Abo banyepolitiki ni harimo honorable Charles Ndite ja forme d'intermédiaire, harimo Rudolf Asimimana forme gamwe FPD ijambo yabuze kugira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, harimo Frederic Bamfinyirayo amirefu, harimo Shogiri Mugwengezi w'umugande yisebenzi ya Rwanda, harimo Sankusukule Ikengurusi ya Mugande FPD n'abandi. Muri urwo rwandiko rero bageze gushyira ahabona uyu munsi tariki 23 iminsi mu Bubiligi, bavuga bati turamaze kuronka amakuru akwiye kandi atabesha yuko Perezida Petero Nkurunziza abisira kwitoza mwaka ujya 2022 naho avuma avuga ko atazi kwitoza. Bati no muri 2015 kwari uko, ariko nticabuze ko yitoza. Bavuga kandi ko ikindi kimwe bigaragaza ari ishyirwaho ry'umugiseni nyene wagiyeho wongeje amatora ibinyaniro by'ibashingiro. Bavuga bati kandi ibiganiro ntacyo byashyize ko imbere y'ibyo by'umukuru w'igihugu, bakagaruka kandi ku iyo nyangwa ry'agateka ka muntu hamwe n'abanywanyi muga mesenere wa Gatogwa Sabo baguma bicwa bafungwa abandi bangazwa. Batugize tubigaragaza ko amatora y'umwaka uza atazobatekanye.
Hanyuma ubwo rwandiko na jewe ndabona ruhejeje kunshikira rufise impapuro zitatu, rukaba rugizwe n'ingingo hafi 14. Barasigura impamvu, sindacisha mwamaso, ariko barasigure igituma bavuga ko abotaha kwitabira ayo matora nabo biyamirije nagira abo bareka bakaja guhiganwa ku rubuga rwa politiki.
Niza cyane nabavuze bamwe muri bo maze gusoma nanze ubwo rwandiko ko rwashikirije ibiro by'ijwi rya Amerika i Kigali, tukaba twarashyizemo amaso natwe twamaze kutunana. Mbega muba mwiteguye kwitabira ayo matora? Bavuze bati namba ziduhesha ahubwo tuzobandanya turwanya ayo matora n'abagiye kuyitaba. Bati turitandukanije kandi n'abamaze kuvuga ko bagiye guherekeza icyo bitanga umugambi mubi w'amatora y'umwaka uza. Bakavuga bati abogo bamwe bo mu Rwanda na Radio Savugamwe na leta baza bagiye mu byo bise amagabura nyama kwishakira ibibanza canke icyo bise ngo kwishakira akajumbu kugira ngo babe bari barabayeho. Banavuga kandi yuko ngo bifuza yuko ngo ayo matora yo kwigiza inyuma kugira ngo abanyepolitiki batandukanye banze batahe asigeho umugwi seni, maze ayo matora zo kwitabye na benshi bakanamenyesha yuko botaha hamwe bohavuga bagira ingorane mandilazo rige kukoba mburi wa haki nisare yuko atajogura wafungwa abiswa huko mbele ngo nimo kuribu hibi ya mazo kuzwa yuko ngo abakuriki ya nonobu sunga ande wazo heza bagasika bagasika
Pierre Claver ni unguru wakoze chane kuducha kumayangi unguru tuze gusura makuru ya choha nyuma uirambur
mburakazi nani
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tumira mate gato hamaduce tubandanya makuru avugwa ku Burundi Bamwe muri banyamwema bari mu gihugu cyo Burundi bavuga yuko bariko baraheba amashuri kwera kutaronswa amavuta yo kwisiga amarodi n'ibindi bishobora kubatuma bahangana n'uruzuba mugenzi wacu Desire Hatungimana mu gihugu cyo Rwanda akomeze nino nkuru
Abanyamwema ni bamwe mu Barundi bafise ibazo bikomeye bibabuza kubandanya amashuri. Ubukene bubatuma badashobora gukingira umubiri wabo butuma abatari bake bata amashuri bakiri bato. Mu ishyirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi bamenyesha ko ivyigwa bakoze vyerekana ko 50% baheba amashuri. Iyo baramutse baronse vyankenegwa nk'amavuta yo kwisiga, amarori, inkofero n'impuzu zagenewe uruhu rwabo, ivyo vyigwa vyerekana ko 80% y'abari ku ishuri bamenya. Uno musore w'imyaka 16 twasanze muri commune Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi amenyesha ko ivyo vyangombwa bitabonetse nawe nyene agiye guheba ishuri nkuko batoya biwe babiri vyabagendeye ngo nahishaka ryo kwiga yararifise
turahura n'ingorane nyinshi kubera musanze umuzi yuko urukoba rwacu rutameze nk'abandi izuba ryatse biratubangamira cyane usanga tuva mu miryango idafise amikoro Hachusanga, nitushewe kuronga. Amaruri change, haribo na mavuta, shua kuisi. Sanga tuwayabuze, tukachaduhewa na mashuri kukenshi. Haribo benshi wa mazunu kuyahewa. Kue haribo nga mato iwa anjua wa mazunu kuyahewa. Najewe ndawona bida kuunda, ndo hapanda ya hagarika. Mbari awa anuwa dufasha, tukaronga. Atuotubuta change amaruri. Change wakatugira abigisha, wakatuzabaratukoro heriza, wakatuicharika imbere.
Izo ngorane zo guta amashuri sizavuba uno mugabo umunyamwema afise abana babiri b'abanyamwema amenyesha ko nabo nyene igihe cyabo baheba amashuri ku bwinshi kiretse kubura ibikoresho byo gukingira umubiri wabo barakumigwa bigatuma baheba amashuri
aho twaca tuje ku ishuri abandi bana baratwinuba bakagenda baradusotora barabe urukobo rwacu nyene rumeze Twashika kwishuri mu ishuri aho twicara abona kubera tutabona neza kuraba kukibaho hariya bikatugora haje abandi bakina saa 4 bakatwinuba ntibashaka ko tubegera abandi bana ntibashaka ko tubegera n'ukuri mu ishuri yataba n'Imana gusa n'ahandi nta munyamwema nta mahoro bafise mu ishuri ndumvuga utireka nicara imbere ko ntabona neza ngo bakwemerere naho mengo urabagoye cyane
Umubiri w'umunyamwema ukenera vyinshi arico gituma bari bakwiye gufashwa uno muganga aratubwira ibintu bibangamira umunyamwema n'ingene yarakwiye kwikingira igihe abishoboye
ikintu ca mbere n'uruzuba ikigira kabiri ni ibintu bita mu kinyamazuru infection izo infection ni ziri ubwoko bwinshi hari z'ama bacterie infection z'ama virus n'iz'ama champignon bijya bita mamikoze ibyo byose birabangamira uruhu nico gituma uruhu rw'umunyamwema rutegereza kwama rukingiwe aho ibintu byinshi bisabwa kugira ngo rukingigwe hari amavuta yo kwisiga hari impuzu bambara kugira ngo ubwo ruhu ntirushikikwe rwose hariho uburyo biyoza ibyo byose ni ibintu nyamukuru nkenerwa kugira ngo uruhu rwawo rukomere rumeze neza
Kazungu Kasim arongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi amenyesha ko bakenera vyinshi kandi batovyishoboza mu gihe leta itobafasha anahanura bigisha bamwe bamwe batuma abanyamwema batamashuri kuko badatahura ko bare ngo baborohereze
gufashwa tuvuga ni gufashwa ngo banote ya gusa oya ni gufashwa kwigiza ku kibaho ni gufasha kwandika umwanya munini gusumba abandi mu bibazo batanze minota 30 bakamuha minota 40 bakabongera ko nka 15 hanabaheze imbere kubera bivana no gwenge mugabo yibanditse ku kibaho bakamwandikira ijye bibazo bakabimuha umwana usanga amenye atakibazo nyamwe bamufashe nyuma ya saa 6 iyo bavuye ku ishuri bashobore kubaha umwanya wo gusubiramo ivyigwa kuko nyamwe mabisaba ko yiga cyane kurusha abana ndikuvuga yuko yavuye ku ishuri aragaye agerageza kurondera dukaye bimwe atimura ku kibaho hamwe n'abandi agashobora kuvyimurira muhira kandi agasubira ibyo yize hariho nabigisha usanga nyamwe matumva ingora nafise hariho umunyeshuri yigaho ibujumbura ku buterere uwo mwana ari byo asaba bakamwima bakamukoresha imyimenyerezo ibyo bita ngo education physique ariyo sport kuzuba akavuga ati wapije ntibikunda akajya kuzuba uko nyine ku nguvu kubera ko yanka kuronka ubusa twosaba ariko inzongeso nk'izo zobanza zigahindukira
ikibazo c'abanyamwema leta y'u Burundi iracitwararitse umushikiranganje w'agateka kazi na muntu Martin n'ivy'abandi amenyesha ko igihe cyose bazaba bafise icyo babafashisha bazobafasha aranatera kamo abarundi bose babishoboye ko nabo nyene bufasha Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakenuye inkuru yawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashaka kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio ya Tuvewa akaburungu com dusaba imbabazi kuri mwebwe twari twemereye amakuru yo mu makambi Ni kakanya katubanye gatonya kuko haba hageze ko kwa gatano tubahakanya mugashobora gutasha ariko muri makambi turabakura mutubwire ivyo mubayemwo ivyo murimwo ayo makuru cyarabikige cisaha 12 muri yo harimwo nkukene bw'amazi mwikambi ya Nakival muri Uganda abahaba bavuga ko atamazi bari kwararonka hama muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri Rusenda abari mu buruhuko barasabirwa ko baronswa udukogwa duto duto two kuzatura barakora naho ibiruhuko biriko birasa nk'ibiheze akaririmbo ni vazi vazi na karirimbo gashasha kadeben twizere ko aho muri kaza kubafasha kuranirwa mu byo muri ko murakora byose The Ben nawe no muririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda ariko abarizwanga ha muri leta z'ume za Amerika muri kino gihe ndetse akazi wari umutumire w'Ijwi rya Amerika ku munsi wa Mungu muri Isanga
Je suis perdu sans toi, babe. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, babe. J'adore, babe. Oh, ma nana, j'ai notre hair. Comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Pour ma nana, j'ai nous ta haine, baby. Baby, I promise to never break your heart. No more drama. No more trouble, I'll be better, yeah. So baby, do me that, baby. We no go home, got it. Oh, man, I'm not yet, baby. Oh, vas-y, come ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Oh, ma nana, j'ai nous ta haine.
Harakabazo kama telefoni turiko turahura nako muhinga bw'ivyuma aho turiko turagerageza mwese kugira ngo dushobore kuba hakanya ngo mutasha baturungike amanime bahumbicije kuri Facebook VOA radio yacu ntituko turabatora ariko mukurindira ko tubatora nta kiriko kirapfa aka weekend gasa nk'akatangura aho muri hatandukanye reka dukomeze na tuno turirimbo mukurindira ko babatora muhinga bw'ivyuma complete baby oh keep
keep your hands on me, baby. Oh, baby. Oh, baby. Vas-y, vas-y. Comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Vas-y, vas-y. Comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Baby, baby, I promise to never break your heart. No more drama, no more trouble. I'll be better, yeah. So baby, do me dirt,
do me dirt,
do me dirt,
do me dirt.
Baby, we know who we got. Umana nange no tahe, baby. Vas-y,
comme ça,
c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Vas-y,
comme ça,
c'est bon, baby. J'adore, baby. Manana, no ta
Ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda twumve ko twumvikana na Jean-Claude Ikaze. Jean-Claude
Ikaze.
Uherereye he?
Uri.
Uherereye he?
Kongira Imana Jean-Claude.
Aha.
Hello.
Eh.
Hello.
Turakumva uherereye he Jean-Claude?
Ni Kongira Imana Jean-Claude ukunze gitaza Burundi.
Mhm.
Eh. Ndi mu Rwanda ni mu ntara y'Iburasirazuba.
Ugashaka gutasha abandi? Sabwe?
Ndatasha uwa mbere ntasha. Ndatasha papa ariwe witwa Ngana Bera Vincent, nkatasha mama ariwe Teresa Nyirabushati, ndetse nkatasha na mushiki wanjye ariwe Musengimana Janine, ndetse nkatasha na bakuru banjye. Uwa mbere yitwa Habimana Jean Paul, undi yitwa Nduwimana akunze kwita Mutembereze.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Ego, hariho n'undi ari ku murongo wa telefone atazi n'abashoboye kumva agiye muhinga bw'ibyo mu muradutunga ko Ijwi rya Amerika ariho ababa bakora ngaha batumva na runo rurimi tuba tuvuga. Uratwumva aho uherereye ni hehe, nimba utwumva n'akazina kawe. Uratwumva mukunzi w'Ijwi rya Amerika? Ntariko aratwumva.
Nanjye banyitanga undi wa Sostene.
Sostene uherereye?
Nkaba ndi mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kiyaga cya Kivu y'Amajyaruguru.
Haravugwa amakingaho?
Yego, nanjye ndasuhuka abavandimwe banjye bari Masisi, harimwo umubavyeyi banjye bapfa ku rurimi na mama ntamuturano na bakuru banjye mugira neza.
Murakoze. Urakoze cyane Sostene, ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza Sostene. Nukuri wa nchuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika kuri nunga duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Yakoze Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Engineer Joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma Jediane na Hadzo Narinda kiremesheje. Tuzongere mu ndwiza muri kino kiganiro nyene, ariko turaza gusubira igihe c'isaha 10 mu kiganiro muri isanga. Uno munsi nza kwandika umwe n'umwigeme yitwa Nelaneth wo mu gihugu c'Ubuswede n'umurundi kazi, ariko acisha impanuro ziwe zitandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi. Araza kutubwira ingene mbuga ngurukanya bumenyi zishobora guhindura imibereho ya bamwe n'abandi. Turasubira igihe c'isaha 10.
Angelina, you dey cool my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh no. Say when I want to come out, make a signal. Why you want to request in your me like I need that? I'm tryna put a ring on your finger too, and be a better guy, guy. Be a better guy,